Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu, bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ari ntica ntikize. Bafite icyo basaba leta y'u Burundi.
Murabona ibintu biduga ku munsi ku munsi mu masoko, reka nta kintu na kimwe mu bintu byose bya nkenerwa biduga ku munsi ku munsi, mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi. Naho rero abantu tuba tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizaba bigenda gute, ubuzima buzagenda gute? Turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imyitwarire abakozi bafite, hanyuma bagaheza bakabateza imbere.
Muri ino minsi ubuzima busigaye buzinze, ibintu byaraduze, ariko agashahara ntikahindutse. Nicyo gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufite ingoga, dusaba yuko leta yoraba ko agashahara nako kokwikinonora, kuko usanga mubyankenerwa bya minsi yose tutakibishobora cyane.
Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, imvugo ni nk'iyabo bitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL ari muri abo. Uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu Burundi.
Umugambwe SNL twashyikirije itangazo twerekana ibihe bigeze, aho tunibagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi. Tubona yuko ishyira imbere umugambwe ikomokamo abandi Barundi, ukamenya nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu, kandi tuzi yuko twese dutanga amakuru tugatangaza n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta kibe kuronka amafaranga kikoreshwa. Impuguzo naratoye uwabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta, ahere hari hasi muri komine uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu, umukuru w'igihugu yegora agashyira ku gikumu, baragenda barabe nibatasanga ari 99 n'ibice 99 ku ijana by'abasendedefudede bazaheza baduhinyuze ko twangushe.
Kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza na cyane cyane abakozi ba leta. Mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo cy'imishahara kizotangura kuva mu nzira.
Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushyira umwaka w'ibihumbi 2022 mu byo leta y'u Burundi yaranguye, yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo cy'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujyaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvugo ijyane n'ingiro. Iki kiringo cy'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko byinshi, ariko nabo babonye ayo mahera bijyanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi, ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene zotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo abanonosoye ibijyanye na politiki y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu, kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko. Ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi, bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.